2 nizwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Ku makuru n'ibiganiro tubafitiye kuri iyi saha, muri kumwe kuri mikro nanje Fidel Niyongabo, no musiku wa kabiri tariki 7 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'2017.
Abarundi bitabiriye iyi nama haramutse hari utayitabiriye koko byaba ari ku bwende bwe, kuko nta kibazo cy'umutekano kiri mu Rwanda.
Uwo ni umupfasoni Odeta Nyiramirimo, ahagarariye u Rwanda mu nama nshingamateka y'ishyirahamwe ryo mu karere ko muri Afurika mu Buseruko, avuga ku bashingamateka b'Abarundi bo muri iyo nama nshingamateka batitabye inama nkuru iri kibera mu Rwanda. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Reka yamara dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino, tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse neza Aloys, utubwire amakuru avugwa kuri iyi saha.
Urakoze Fideli, ndamutse n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika. Umuryango w'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya utangaza ko ushobora gufatira ibindi bihano bishasha abajejwe umutekano n'abanyepolitike muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe vyogaragara ko baba intambamyi mu vya politike canke bagirijwe ubwicanyi. Ivyo vyashikirijwe n'abashikiranganje b'imigenderanire 28 b'ibihugu bigize umuryango wa Buraya mu nama barimwo i Brussels mu Bubiligi. Mu rwandiko vyari bitekanijwe ko batera ku mukono kuri uyu wa mbere. Ivyo bihano bashobora gufatirwa birimwo gufata ubutunzi bafitiye muri ivyo bihugu no kubabuza kugira ingendo muri uyo muryango. Tubibutse ko ubumwe bwa Buraya mu kwezi kwa 12/2016 bwafatiye ibihano abategetsi indwi bajeje umutekano bagereye Perezida Joseph Kabila, bagirizwa ubwicanyi bwahitanye abantu baharurwa kuri 50 mu kwezi kw'icyenda mu mwaka uheze 2016 ku murwa mukuru Kinshasa. Ubumwe bwa Buraya buheraheza busaba aberwa n'ivya politike muri Congo, cyane cyane abacuditse n'ubutegetsi, kwihutisha gushyira mu ngiro ibyavuye mu biganiro hagati y'abanyepolitike kugira hatunganywe amatora y'umukuru w'igihugu imbere y'uko umwaka w'2017 turimwo urangira. Umutegetsi mu gisirikare cya Sudani w'umanuko aheruka gutanga imihoho mu kwezi kwa kabiri, yashinze umugwi w'abarwanyi mushasha wo kurwanya Perezida Salva Kiir wa Sudani w'umanuko. General Thomas Siriro Swaka yahoze yasohoye urwandiko ejo ku munsi wa mbere, aho atangaza ko ariwe mukuru wo murwi witwa The National Salvation Front. Ijwi rya Amerika muri Sudani y'umanuko ryaronse urwo rwandiko rwagiriza leta ya Kiir ko yihagiye ubutegetsi n'amatungo y'igihugu ayagira ayiwe n'ubwoko akomoka ko bw'abadinka, asiga inyuma yandi moko. Ntivyatomotse ubukomezi bw'uwo mugwi uko bungana canke uko yukuzo kwiyunga n'uwundi mugwi SPLAIO umaze imyaka irenga 3 urwanya leta ya Salva Kiir aho muri Sudani y'umanuko. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ejo ku munsi wa mbere yarateye umukono ku itegeko rishasha ribuza kwinjira mu gihugu bamwe mu bantu baturuka mu bihugu 6 babujijwe mu gihe cy'amezi 3, naho impunzi zose zibujijwe kwinjira mu gihe cy'amezi 4. Iyo tegeko rishasha ritandukanye n'iryo ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere guheze. Bimwe mu byahindutsemwo, Iraq yakuwe mu bihugu byari ku rutonde. Iryo tegeko kandi rishasha riraba ibihugu n'ibihugu riraba abanyagihugu n'ibihugu bikurikira, nabyo ni Iran, Libya, Somalia, Sudani, Syria na Yemen. Iri tegeko rishasha rya Perezida Trump rikuraho Burundi ingingo yabuza impunzi z'abanyesiriya kwinjira muri Leta Zunze za Amerika. Hanakuwemwo ingingo yumvikanye nk'iyivuga inkehwa hashingiwe ku idini. Yaha amahirwe menshi impunzi z'abakristu. Amakuru kuri Leta Zunze za Amerika. Kandi Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump hamwe n'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu baravuganye kuri telefone ibijanye n'uko Iran ari intambamyi ikomeye ku gihugu cya Israel. amakuru yavuye mu biro vya Netanyahu avuga ko abategetsi babiri bavuganye umwanya muremure ku masezerano y'ivya nuclear yumvikanywe ko na Iran hamwe n'akagagazo ka Iran mu ntara zo mu burasirazuba bwo hagati. Bavuganye kandi nuko bakwiye gukorera hamwe kugira bahangane n'izo ntambamyi. Netanyahu yamyoteye kubiri nayo masezerano kuvya nuclear yumvikanywe ko hagati ya Iran n'ibihugu rutura kwisi. Abategetsi bavuganye kandi n'ubugizi bwa nabi buvanze n'urwanko buheruka gukorwa kumva z'abayahudi hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Abasirikare b'Ubutaliyano bacungera inkengera zibahari batangaje ku munsi w'Imana ko abajejwe gutabara barukuye abimukira bashika amajana atanu bariko bajabuka ibahari Mediterane bavuye muri Libya. Bavuga kandi ko abashika ibihumbi cumi na bitatu babashije gushika ku bivuko mu gisagara ca Sicile mu Butaliyano. Ku munsi wa gatanu abacungera imbibe zibahari bamaze gutabara iyo abarenga ibihumbi cumi na bitanu uyu mwaka. Hagati aho ibitigiri bishasha bitangwa na HCR bivuga ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abashika amajana ane na mirongo ine bamaze gupfa. Amashirahamwe atanga imfashanyo yo yavuze ko abantu bahunga ubuzima bubi muri Libya n'ubwoba bw'uko amayira yo mu biyaga ashobora kugarwa kubajabura abantu. Abimukira rero n'impunzi zishika ku gice cy'umuriyoni nibo bashitse mu gihugu cy'Ubutaliyano kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi na cumi na kane. Abashika ibihumbi ijana na mirongo umunani ni umwe nabo bashitse i Buraya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu.
Urakoze Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Juli America i Washington DC mwanya wa makuru yo mu karere yahereye mu Rwanda ari Kigali hatanguye inama y'abadepite bagize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Kuba depite icyenda bahagarariye u Burundi batanu bose ntibigeze bagaragara mu cyumba cy'inama. Perezida w'inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yavuze ko amategeko azokurikizwa ku badepite basiba inama. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kabo yafise ibindi kuri iyi nkuru.
Iyi nama yaranzwe n'ibura rya bamwe mu badepite bakomoka mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihe cyo kugaragaza abari mu nama, abadepite bane bo mu gihugu cy'u Burundi nibo bahagurutse gusa. Mu kiganiro n'abanyamakuru, perezida w'inteko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Bwana Daniel Fred Kidega ukomoka mu gihugu cy'u Bugande yemeye ko abadepite batanu bahagarariye u Burundi bamugejejeho ikibazo kirebana n'umutekano wabo mu Rwanda. Bwana Kidega yavuze ko bwari ubwa mbere abagize inteko ishinga amategeko bamugejejeho ikibazo nk'iki cy'umutekano. Kidega yavuze ko impungenge zabo yazishyikirije Leta y'u Rwanda kugira ngo ikore ibishoboka byose ngo abadepite bose bumve ko bafite umutekano uhagije. Perezida w'inteko ya Afurika y'Iburasirazuba yavuze ko kuba hari abadepite bane bonyine bahagarariye u Burundi ati mwagombye no kubanza kumenya ko n'ibindi bihugu bidahagarariwe ijana ku ijana. Gusa uyu muyobozi yavuze ko ku badepite batanu bo mu Burundi batitabiriye iyi nama ko agomba kumenya aho bari, ko amategeko yabo agaragaza neza ibyemezo bifatirwa umudepite utitabiriye inama.
The five members who you have counted from Burundi who are not present, I will indeed look out for them to find out after here to find out where they are and if they are coming and if not why. Just like any other member. And our rules of procedure is very clear on how we deal with absenteeism. And we shall stick to the rule to the letter.
Uyu muyobozi yagize ati, ku badepite batanu b'i Burundi badahari, ngomba kumenya aho bari, nkamenya niba basibye. Kandi rero amategeko asobanura neza uko twitwara ku badepite basibye, kandi ayo mategeko tuzayubahiriza uko yakabaye. Bamwe mu badepite basanga kudashyira hamwe kw'abadepite baturuka mu gihugu kimwe bishobora gutera igitotsi. Madamu Dutanyira Mirimo ahagarariye u Rwanda muri iyi nteko.
Rimwe na rimwe hari abantu bahaguruka bagatuka u Rwanda kwibaza icyo babishakira. Aho rero ni nacyo yenda navuga ko ari igitotsi mu bijyanye no kugendera hamwe kw'ibi bihugu byacu. Ntekereza ko nk'ibi byo by'aba badepite bavuze ngo bashobora kutagira amahoro n'umutekano baje i Kigali, ntabwo babivuze ku buryo twese tubimenya. Twebwe iyo tureba tugasanga abarundi bitabiriye inama, haramutse hari utayitabiriye koko byaba ari ku bwende bwe, kuko nta kibazo cy'umutekano kiri mu Rwanda.
Ni ijambo yavuze afunguriye inama ku mugaragaro Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko gutatanya amaboko muri uyu muryango bitagira uwo byungura. Agaruka ku itegeko ryo guca amasashi yangiza ibidukikije.
A clean and healthy environment is a priority for all our countries. Prohibiting plastic bags is a policy that has worked well for us in Rwanda. Collective action and harmonized policies will help us to manage the consequences of economic growth as we work to stimulate the manufacturing sector.
Perezida Kagame yagize ati ibidukikije bidahumanye nicyo ibihugu byacu byose bigamije. Guca amasashe ni politiki yagenze neza mu Rwanda. Ibikorwa duhuriyeho twese na politiki dushyize hamwe bizadufasha gucunga neza ingaruka y'izamuka ry'ubukungu mu gihe tugerageza guteza imbere urwego rw'inganda. Perezida Kagame kandi yanagarutse ku rurimi rw'Igiswahili ruherutse kwemezwa nk'ururimi ruzajya rukoreshwa mu ndimi zemewe mu Rwanda. Perezida Kagame yagize ati nishimiye kubamenyesha ko u Rwanda rwemeye Igiswahili nka rumwe mu ndimi zemewe mu butegetsi nk'uko ari umwe mu myanzuro y'ingenzi y'Inteko Ishinga Amategeko y'Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Perezida avuga ko gukoresha ururimi rw'Igiswahili bizatuma Abanyarwanda bakorana bya hafi n'abavandimwe babo muri Afurika y'Iburasirazuba. Yavuze ko Abanyarwanda bazungukira byinshi mu Giswahili kivugwa n'abarenga miliyoni 140 by'umwihariko bakazabasha gukorana bagenzi babo bo mu bihugu bigize Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba cyane cyane bikoresha ururimi rw'Igiswahili. Abadepite bagize Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bazamara iminsi 14 mu Rwanda baziga ku mishinga itatu y'amategeko harimo kurengera ibidukikije hacibwa amasashe muri bihugu bigize Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Ejo kuwa mbere i Arusha abacamanza babiri bashasha ba sentare ya Afurika yubahiriza agateka kazi na muntu bararahiye kugira batangura amabanga yabo bose n'abagore. Naho biri uko sentare ivuga ko igifisi ikibazo cy'ibihugu bya Afurika bidashaka kurekurira abanyagihugu bavyo ngo bayiture. Mumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Arusha ku cicaro c'iyo sentare.
I do swear that I will perform.
Unumfaso ni Tujirane Rose Chizumira ava mu gihugu ca Malawi ariko ararahira kwazokora akazi kiwe neza atahengamiye atankunzi kandi ko atazokwigira mene ibanga ry'akazi na rimwe nahazoba yarangije ikirengo ciwe.
My term of office has expired.
Na mugenzi we Madame Shafika Ben Sauda aturuka mu gihugu ca Algeria indahiro ni nkiyo wewe yarahiye mu carabu.
أقسم أن أقوم بأداء مهامي وممارسة سلطاتي كعضو في المحكمة بشرف.
أبو فاسون بابيلي بسوبيلي أبان دي بچامانزا بابيلي بابا غابو بابا مونيف دي بيهو غنيني إكيرين غوشا بچارانجي ممهرا زمغا كوهيدز ومونيا أرجيريا بن ساودا يابجيجو دي أمريكا كوزو شرين بلي أغاتيكا كابانا نواغوري
ديجا أن ألجيري أن في بوكو بور لي دروات دي فام
أتي توري دو سانزوي توري مورو غلوغامبا غوغو كينجي أغاتيكا كابانا نواغوري هاري نماتاكي كوميش مبيلي twaheruka gushira mu ngiro uburenje kubandaniriza icyo gikorwa mu karere ka Afurika yose nje kubabera abavugizi kuko agateka kabo ntikubahirijwe bikwiye imijyango iruguru uyu mwanya wose kuri bo. Sentare ya Afurika ejejeho agateka kazi na muntu igizwe n'abacamanza 11 guhera ubu batanu muri bo n'abagore. Iruhande yo gushima ko ibitsina byubahirijwe Sylvain Ore umunya Cote d'Ivoire atwariyo sentare avuga ko ibihugu bya Afurika bigikwega ibirenge mu kwemerera abanyagihugu bavyo kwitura iyo sentare.
Nous atteignons notre objectif de parité à cette cour.
Turashitse ku cifuzo cacu kwisentare yo kubahiriza neza ibitsina. Ni intambwe ikomeye kuko barazanye n'ubumenyi bwabo bwinshi. Gusa turacyafite ikibazo cy'uko gushika ubu ibihugu 30 byonyene ari byo bimaze kwemera amasezerano y'isentare. Muri ivyo, umunani ni byo birekurira abanyagihugu bavyo bakatwitura. Dutera kamo n'ibindi bihugu kwikubita gashi bagashira mu ngiro ivyo bonyene biyemereye mu gutanguza iyi sentare kuko ni nabo bayishizeho. Intego nuko Afrika yose yo kubahiriza uburenganzira bwa muntu
total au niveau de l'Afrique.
ihuriro ry'amashirahamwe yigenga akorana niyo sentare ribona ko iyo ngendo y'ibihugu vya Afrika ari yibandanya gonya ngagateka kaze na muntu. Dieudonné Wedi Jamba n'umunyamabanga mukuru w'igihuriro.
Le plus tôt serait le mieux parce que nous savons que dans le continent il y a beaucoup.
Ivyo bihugu bitarebeze amasezerano nibibikore vuba kuko agateka kazi na muntu kabandanya guhonyangwa muri Afrika. Ababikorerwa nabo ntibatunganirizwa mu bihugu iwabo canke naho bagatunganirizwa nabi ntibishimire ingene imanza zaciwe. Aho niho rero iyo sentare yabwirizwa kunyarukira, ariko ivyo bihugu bitarasinya amasezerano murumva ko inzira zose ziba zugaye.
Si la cour n'a pas compétence dans ce pays là, vous voyez que l'accès à la justice est fermé pour ces victimes là.
Ibihugu bimaze kwemerera abanyagihugu bavyo kwitura iyo sentare ni Benin, Burkina Faso, Ghana, Mali, Malawi, Cote d'Ivoire, u Rwanda na Tanzania. Naho biruko u Rwanda rwatangaje mu mwaka uheze ko rwisubiye ko mu gusinyura amasezerano yemerera abanyagihugu kuyitura. Uwutwara iyo sentare avuga ko iyo ngingo ataca hindura ku manza zamaze gushingishwa. Mu kwinubi yosentare u Rwanda rwashikirije ko rwasanze yosentare idaha agaciro ivyaha vy'ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi muri 1994. Umwaka umwe utegekanijwe n'amategeko kugira ngo icifuzo c'u Rwanda kije mu ngiro uzohera muri uku kwezi kwa gatatu. Bihuriranye no ku rubanza rw'umunyarwanda Madamu Victoire Ingabire ruzoburanishwa hagati muri uku kwezi nyene. Yitwariye igihugu ciwe mu mwaka w'ibihumbi 2014 imbere y'uko kivuga ko cikuye muri iyo sentare. Yitwaye avuga ko u Rwanda rwahonyanze amasezerano akingira agateka kazi na muntu mu kumuta muri yompi no kumufunga. Pierre Clavin Inkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi abigeme batanu b'abarundikazi bugaraniwe mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Kuwait. Imiryango yabo bigeme n'urunani rw'amashirahamwe haranira agateka k'abana basaba ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu gufasha kugira abo bigeme batahuke. Ubwo runani ruvuga ko abo bakobwa batswe impapuro z'inzira n'abakoresha babo. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu Eloge Wilikanez.
Nkuko bisigurwa n'imiryango yabo bigeme babiri bajanywe muri Kuwait bakuwe mu Buganda iyo bari kwiga, batatu nabo bavanwa ku butaka bw'u Burundi. Runani rw'amashirahamwe hanyuma hagati y'akabana FENADEB ruremeza ayo makuru. Umukuru w'urwo runani amenyesha ko abo bigeme bari mu bihe bigoye cyane. Jacques Nshimirimana.
Ntibari mu bihe byoroshe na gato kuko bamaze igihe cy'amezi atatu, avuga abo batatu ba mbere, amezi atatu kuva ku igenekerezo rya 11 z'ukwa 12 kugera uyu munsi bugaraniwe kuri ubwo bushikiranganje. Igituma tuvuga yuko bugaranywe badafunzwe ni ukubera ko nta cyana kimwe babagiriza. Mugabo barugaranywe kuko impapuro zabo zo gufata ko ingendo bimwe twita amapasiporo barazibimye abakoresha babo, kandi badafite izo mpapuro ntibashobora kugaruka ngaha mu Burundi. Kandi bavuye no ngaho ku bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Kuwait, abapolisi baca babafata bakaca bafunga. Rero abo bigeme batinya kuja gufungwa nabo abapolisi kuko babafunze babakorera ibidakogwa, bakavuga ati reka dupfume tuguma ngaha ku bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu babone ibibazo turimo.
Uko biri kose ubutwara FENADEB basanga bitogorana kugarukana abo barundi kazi.
Aba bana bo muri Kuwait twebwe turafise icizere cyane ko bashobora gutaha. Leta yacu bishizemo inguvu umushikiranganje ubushikiranganje bujejwe imigendarane y'uBurundi n'andi makungu bishizemo inguvu abaserukira uBurundi mu bihugu by'Abarabu abo bana twamaze kubabwiraho batumbereye ni ku bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cha Kowete uBurundi burungitse umuntu agenda karabaho abo bana babigeme bari bakabashira n'andi ma passport amazina yabo turayafise yabavyi babo turayafise amafishe muri PAF baronka ama passport arahari abo bana tubaronkira izindi passport hama bakaronka impapuro bashobora gukoresha mu kugira bashobora kugaruka ngaha mu Burundi birashoboka
umwunganizi w'umushikiranganje w'imigendane y'u Burundi n'andi makungu araho muri imiryango yabo bigeme tuvuganye kuri telefone ambassadeur Bernard Nahiraja yibukije ko mu nshingano bwa bushikiranganje bufise harimo gutunganiza abarundi babwituye bose aho baba bari ku isi naho byoshika igihugu kikaba kidafise ubuserukizi nkuko biri muri Kuwait naho hari ico cizere nshimira imana abona ko bakora urudandazwa rw'abigeme mu bihugu vya Afrika na cyane cyane mu karere ka Yase bubu ya mayari mashasha
iyo turiko tuvuga urudandazwa rw'abantu bikogwa n'abantu b'abanyabwenge bikogwa n'abantu bafise uburyo bwinshi bikogwa n'abantu bafise inguvu bafise ibigwanisho bakoresha ibiroberi bakoresha iterabwoba nta gihugu na kimwe muri ibi bihugu mubona tumaze iminsi dusemerera tuvuga batarimwe bobo ubu unamashira hamwe azwi akomeye nk'ubuno banka karorero nk'abana b'abarundi kazi kuvaho leta y'u Burundi yerekaneye yuko ihagurutse ikabuza ayo mashiramwe yuko akora ngaha mu gihugu cy'u Burundi ubu ico bakorana iki baca barindira abana b'abarundi bagiye kwiga nko mu bihugu vya Uganda na Kenya bakaca babategera bari kwishura umuvyeyi ari ngaha mu Burundi nabavyeyi benshi cyane barunga ikabana batarigera bahonyorayo batanahaze batazi nishura abo bana biga umwana ashitse akaca korokera mu mugwa bamwe bita barabatere bajeje kubarokrit bakaca baterura umuvyeyi akaba ari ngaha mu Burundi aguma zinga umwana ari kwishure umwana yibereye muri Kuwait ari muri Liban ari muri Arabia Saudita cyangwa muri Oman hariho nkishira muri komeye cyane ryo muri Kenya ritwagwa n'umuntu w'umukenyezi niwe yatwaye n'aba barundi kazi
umukuru wa FNADEB asaba abavyeyi barunga ikabana kwiga mu bihugu by'umuryango wa Yase kuhaga bira leta nayi hamagarira gufata ingingo zotuma abana b'abarundi bacungerwa bihagije muri ivyo bihugu
abavyeyi ikintu tubasaba cyane cyane abavyeyi barungika abana babigeme ku mashuri niba bakurikirane nibaganire nabo nibavugane nabo bumve uko ivyigwa biriko biragenda bumva aho bageze nico gituma abavyeyi twipfuza yuko bacugwevu niba kanurega abo bana nabigihugu mugabo mbere ko baba bigihugu nabo abavyeyi babavyaye hanyuma ikindi naca abajejwe indero mu Burundi nibavugane n'abajeje indero muri ivyo bihugu abarundi bahurumbira abarundi benshi barahurumbira igihugu cy'u Buganda barahurumbira igihugu cya Kenya igihugu cy'u Rwanda nibavugane abajeje indero muri ivyo bihugu baturabire neza abana bacu niko gufashanya hagati y'ibihugu ibi vya East African Community byose tuvuga bitaza bidufasha gukurikirana ineza y'abana bacu ntacu bizoba bimariye ibihugu byacu nibabiyage babivugane habeho meme na maraporo berekana mu mwaka uyu nuno haje abarundi bangana gute kwiga mu Buganda
iruhande yabo bigeme batanu ubuganiwe muri Kuwait hari izindi mpapuro z'inzira z'abarundi kazi 12 passport zafatanywe umutanzania kazi kuri uyu w'Imana uwo mutanzania kazi yari yabarondereye impusha zo kuja mu gihugu cya Arabia Saudite yemeza ko boswa 12 bari muri Kenya igipolisi cy'u Burundi kivuga ko kiriko gikora ibishoboka byose kugira ngo abo bigeme ntibatwarwe umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yemeza kandi ko mu kiringo cy'umwaka abigeme n'abakenyezi bari hagati y'ijana 50 n'amajana 2 aribo bagarujwe n'igipolisi bajanywe mu bihugu by'Abarabu ibihugu abarundi kazi bakunze kugurishwamo ni Arabia Saudite, Kuwait, Liban hamwe na Oman. Turetse bake bagira amahirwe gukora bagahembwa abenshi muri bo bisanga bashowe gukoreshwa ubuhumbu. Eloge Wurikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu ijambo yashikirije inama nshingamateka ya Amerika, Perezida Donald Trump yashikirije imigambi igamije gukingira Amerika ibitero by'iterabwoba n'imigambi yo kugwanya abagwanyi ba leta ya Kiislamu muri Iraq no muri Syria. Avuga ati
Our obligation is to serve, protect and defend.
Inshingano yacu ni gukorera gukingira no kugwanira abenegihugu ba leta z'umwe za Amerika.
We are also taking strong measures to protect our nation from radical
intagondwa z'abagizi banabi bo mu idini rya Kiislamu.
Igice kinini cy'abantu bagiriwe ibyaha bijanye n'iterabwoba muri Amerika kuva mu kwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe baje bava hanze y'igihugu. Mu ntumbero yo kugwanya ivyo, Perezida Trump yavuze ko yashikirije imigambi yo gutohoza neza abinjira mu ntumbero yo kwima uburenganzira bwo kwinjira ku bantu nk'abo bashobora kubangamira umutekano w'Abanyamerika. Avuga ati
It is not compassionate but reckless to allow uncontrolled entry.
Uko se gukundana no gusamara iyo habaye kudasuzuma neza abantu cyane cyane mu gihe biba bidakozwe iyo bava. Abatewe iteka ryo kwemererwa kuza muri Amerika bakwiye gushikira kino gihugu abanyagihugu n'imico kama yacu.
We cannot allow a beach.
Ntidushobora kwemera kwiterabwoba rigira ihuriro muri Amerika. Ntidushobora kwemera ko igihugu cyacu kiba icumbi ry'intagondwa.
For extremists.
Leta ya Kiislamu irabangamiye Amerika n'ibihugu bicuditse. Mu ntumbero yo kuyigwanya, Trump yategetse ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe kwivuna abansi gutegura umugambi wo kurandurana n'imizi uwo mugwi w'intagondwa z'abayisilamu. Trump yavuze ko leta ya Kiislamu igizwe n'utugwi tw'abagizi ba nabi bagandaguye abayisilamu n'abakristu, abagabo, abakenyezi, abana baturuka mu madini yose. Trump yavuze ko Amerika izokorana n'ibihugu by'Abarabu bicuditse mu kugwanya uwo mwansi imukure ku isi. Trump yarahaye ibihano abantu n'imigwi ishigikira umugambi wa Irani wo guhingura amamisire, yongera yibutsa ubucuti bukomeye buzobandanya hagati ya Amerika na Israel. Trump avuga ko kuva ubu ubuyobozi bwa Amerika buzokorera kuvyungukira umutekano basangiye n'ibihugu bicuditse ahariho hose ku isi.
Iryo ryari jambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Responsibility.
Njuti mwese mkunda la dizwi ya Ameriki vigane otuwa etuwa fiti kulisa. Aha, niho bigaru kie. Tumashimie kuba mwadu teza matkui. Tumifuriza kugira ibihevdiza. Nukuba andanya mudu kulikina na mwigane lovida chukuri radio izwi ya Ameriki.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.